I take this opportunity to thank the East African Community Head of State for trusting me with the role of chairing the East Africa Summit for the next 1 year.
Uyu ni Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yariko arashimira bagenzi we batwara ibihugu indwi bya EAC kubera icyizere bamugiriye kugira ngo abe ari warongora uwo muryango mu kiringo cy'umwaka. Mu gushima Perezida Ndayishimiye yakoresheje indimi zitatu, Igifaransa, Igiswahili n'Icyongereza zemewe n'uwo muryango w'ibihugu indwi. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko icyo agiye gushyira imbere ari umutekano mu karere, cyane cyane muri Congo, igihugu kigira indwi kitaramara amezi atatu cemerewe.
Procréer un environnement commercial stable et améliorer la vie des Africains.
Ati kugira habu rudandazwa rwiza rwunguka kandi rutekanye mu karere, nuko abwirizwa kuba naho nyene hatekanye. Turiyemeje ko tuzoshira imbere kuronderera amahoro, umutekano n'ituze rya politike akarere kose, hamwe no kunyarutsa gushiraho ingabo zitabara igihe hadutse indyane mu karere. Tugiye kwihutira kuraba ko igihugu cya Congo giheruka kwinjira coronka amahoro n'umutekano. Turi kumwe twese nk'uko twabitanguye tuzobishobora. Kiretse Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, abandi bakuru b'ibihugu bitavye iyo nama igira 2022 ya EAC ni Uhuru Kenyatta wa Kenya, ari nawe yahora arongoye uwo muryango, Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarungitse intumwa Edward Ngirente umushikiranganji wa mbere, Jean Michel Samarukonde umushikiranganji wa mbere wa Congo nawe yaserukiye perezida Felix Antoine Tshisekedi, mu gihe Barnaba Mariar Benjamin umushikiranganji ajiriwa kareka EAC muri Sudani y'Epfo nawe yaserukiye perezida Salva Kiir. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahawe uburongozi bw'umuryango urimwo ibibazo bitari bike, muri ivyo harimwo ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Congo. Iki umushikiranganji wa mbere wa Congo Jean Michel Samarukonde yagishikirije muri iyo nama.
Permettez-moi avant tout de présenter.
Ati turabashimira ko mwatwakiriye kandi mwatwemereye kwinjira muri uyu muryango. Turifuza ko mudufasha no gukemura ibibazo bihari, cyane cyane by'umutekano muke mu buseruko bwa Congo. Ibi ndabivuga kuko hari ibihugu bimwe bifise uruhara muri uwo mutekano muke, hasi ntinya kuvuga u Rwanda. Ndizeye ko turi mu muryango umwe tuzobitorera umuti, kandi turashimira igihugu cya Kenya cemeje kwakira ibiganiro bihuza imigwi itandukanye igwana, ndetse no gufasha kugira ngo harungikwe inteko za gisirikare ziza kudufasha kugwanya iyo migwi. Aho niho yabatwebwe canke ibindi bihugu tuzorya ku vyamwa vya EAC, abakongomane bagatembera mu bihugu bitandukanye ata visa canke izindi nzitizi. Ikindi ni uko u Burundi bwugaye imipaka buhana n'u Rwanda. Aha umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe agiye kurongora EAC yavuze ko ibibazo by'imigenderanire mu karere byose bizotorerwa umuti. Igihugu cya Somalia cyari catumiwe nk'indorerezi. Perezida w'icyo gihugu Hassan Sheikh Mohamud yasabye icese ko igihugu ciwe cyo kwinjira muri EAC.
Somalia belongs to East Africa among the seven countries sitting here that
Atarega Somalia kiri muri EAC kuko nta gihugu na kimwe cha EAC kidafitaniye isano canke ubucuti na Somalia, haba mu bucuruzi, imigenderanire myiza, umutekano n'ibindi. Turashaka kubana no gukorana namwe kuko dufise byinshi byo gusangira. Ndanezerwe kuko mbona idarapo ry'igihugu canje ririko rirazunguruka iruhande y'ijyanyo. Ego niko turacafise ingorane, ariko murazi ko mwatubaye hafi mu kuduha abahungu n'abakobwa banyu ngo baze gupfira iwacu baturondereye umutekano. Byumvikana ko n'ubu tudakekeranya ko muduha ikaze tukinjira mu muryango wa EAC. Turabisabye icese. Ubutwara EAC Evariste Ndayishimiye yavuze ko icyo ari ikibazo kizokwigirwa mu mwiherero, ndetse hakarungikwa n'intumwa muri Somalia kuraba ko icyo gihugu gikwije ibisabwa n'amategeko agenga EAC kugira ngo cemeregwe. U Burundi bwaheruka kurongora umuryango wa EAC mu mwaka w'2011. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.